byari bihagarariwe na Edil Rwema kuri mikro ngari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeho tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose, mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo. Cyo kimwe n'abandi bamenyesha makuru bagenzi banje baya makuru twabateguriye kandi tubashikiza turi mu ngo zacu hirya no hino ku nkengera z'igisagara cya Washington DC ni mu ntumbero yo kwirinda umugera wa corona. Leta y'u Rwanda yiteguriye kuganira n'ubutegetsi bushasha bw'u Burundi kugira ngo baronderere hamwe umuti w'ibibazo biri hagati y'ibihugu byabo.
Ubundi tubwiriza ko abantu bakwiriye kuba babana bagahahirana, ibindi byo kutumvikana by'urudaca nabyo bikagira uko birangira. Nicyo tureba rero, nicyo twifuza ko twageraho n'abayobozi bashya bo mu gihugu cy'u Burundi.
Uwo ni President Paul Kagame mu kiganiro yagiranye n'abayobozi imbuga ngurukanabumenyi mu Rwanda. Leta y'u Burundi yatangaje kuri uyu wa gatanu ko yiteguriye kuriha ibirarane byose yaheraniye umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC. Leta y'Ubushinwa yatangaje uno munsi ko nayo izofatira ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo imaze gushyiraho ibihano ku bategetsi b'Ubushinwa. Ido nido ry'aya makuru n'ayandi turayagaruka ko mu kanya gato y'umugume hafi y'amaradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umukuru w'umugwa mukuru wa Koreya y'Epfo Seoul yitavye Imana. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Diane Nininazo.
Polisi y'ico gihugu yashize ahabona no makuru yatangaje ko amatohoza y'ibanze yerekana ko Park Won-soon yoba yiyahuye. Ikiziga cyo mu nyepolitike yari afise imyaka 64 catoye mu cungararo y'umusozi witwa Bugaskan uherereye ku murwa mukuru Seoul. Ejo kuwa kane amakuru yuko yaburiwe irengero yari yiriwe aracanacana ko muri Korea y'Epfo. Byari byavuze ko yaburiwe irengero inyuma y'umunsi umwe gusa wahoze ari umunyamabanga wiwe amwagirije ko yamufashe ku nguvu. Ntibiramenyekana ko azokorwa ibizamini vyo kwemeza burundu ko nyakwigendera yiyatse ubuzima canke ho bari ikindi camuhitanye. Park Won-soon yitavye Imana ari mu kiringo ciwe ca gatatu ari naco ca nyuma amategeko yamwemerera kuramutswa umurwa mukuru wa Korea y'Epfo Seoul. Uwo munyepolitiki yabonwa nk'umwe mu bahabwa amahirwe menshi yo kuza kwiyamamaza mu mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ategekanijwe mu mwaka uza muri Korea y'Epfo.
Urakoze Diane. Abahinga babiri bishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu OMS batanguye urugendo mu Bushinwa rwo gutegura amatohoza kuri virusi ya corona. Thomas Kamirindi adufitiye ibisobanuro kuri ayo matohoza.
Aba bahanga babiri umwe ni inzobere mu ndwara z'ibyorezo undi ni inzobere mu ndwara z'inyamaswa. Umuvugizi wa OMS yabwiye itangazamakuru ati ubu bari mu kirere mu ndege bategerejwe i Beijing muri weekend. Baherekejwe n'abandi bakozi basanzwe ba OMS bo kubatera inkunga mu kazi kabo. Umuvugizi wa OMS yasobanuye ko bazaganira n'abategetsi b'Ubushinwa n'abahanga b'Abashinwa kugira ngo bategurire inzira irindi tsinda rinini ry'intumwa za OMS rizajya gukora anketi nyakuri. Bazavugana uko iri tsinda rizaba ryubatse, ibice by'Ubushinwa rizasura, igihe rizahagerera, ibikoresho rizakenera, ibyo rigomba gukora muri anketi nyakuri n'igihe rigomba kuzamara mu Bushinwa. OMS ishaka gusobanukirwa neza uko COVID-19 yavutse, niba yaravuye ku nyamaswa ikinjira mu muntu n'iyo nyamaswa iyariyo. Abahanga benshi bakeka ko virusi ya corona yaturutse ku gacurama inyura ku yindi nyamaswa bataramenye yariyo mbere yo kwanduza umuntu. OMS yabikeka ariko ku Bushinwa butavuga ukuri kuri iki cyorezo nk'uko ikigo ntaramakuru AP cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kibivuga. Hagati aho umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Ghebreyesus ejo yashyizeho itsinda ry'abantu b'ingeri zose bazashungura neza uburyo isi yitwaye ku bikorwa byo kurwanya COVID-19. Iri tsinda riyobowe n'umutegarugori Ellen Johnson Sirleaf wari umukuru w'igihugu cya Liberia kuva mu 2006 kugera mu 2018 n'umutegarugori Ellen Clark wahoze ari minisitiri w'intebe wa Nouvelle-Zélande kuva mu 1999 kugera mu 2008. COVID-19 imaze guhitana abantu hafi 556,000 ku isi yose, abandi bagera kuri 1,200,300 barayirwaye, nk'uko kaminuza Johns Hopkins yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibigaragaza.
Turagushimiye Thomas. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagaritse ingendo z'indege zose zegukira Pakistani, Pakistan International Airlines, ku butaka bwayo. Ibindi na mugenzi wacu Diane Nini Nahazwa.
Amerika isigura ko yafashe iyo ngingo inyuma y'amatohoza yerekanye ko ica gatatu c'abadereva b'izo ndege bafise byangombwa byo gutwara indege vya magendo. Ingingo ya Amerika ije ikurikira iyo umuryango umwe bwa Buraya wabaye urahagarika izo ndege mu kiringo c'amezi atandatu. Pakistan ntihakana ko abadereva bayo badakwije ibisabwa byo gutwara indege. Mu kwezi guheze kwa gatandatu, umushikiranganje ajeje ivyuruza n'uruza muri ico gihugu ubwiwe yivugiye ko amatohoza yakozwe na Leta yerekanye ko kuba dereva b'indege 860 ico gihugu gifise, 260 bose bafise ivyangombwa vya magendo. Abafise ivyukuri nabo bakaba babironse barinze kwiba ibibazo bibarekurira kwitwa abadereva nyabadereva. Isanganya ya nyuma y'ikompanyi y'indege Pia yo mu kwezi kwa gatanu kuno mwaka tuributsa ko yahitanye ingenzi z'ababijana. Amatohoza akaba yerekanye ko iyo nsanganya yatewe n'ubuhinga buke buvanze no gusamara kw'abadereva bari bayiyoboye.
Urakoze Diane. Leta y'Ubushinwa yatangaje uno munsi ko nayo izofatira ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nayo imaze gushiraho ibihano ku bategetsi b'Ubushinwa bamwe bamwe yagiriza guhohotera uburenganzira bw'abayisilamu b'abaguwo. Ibindi na Thomas Kamirindi.
Umuvugizi wa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa, Zhao Lijian, yabwiye itangazamakuru ati ibihano bya Amerika n'ukwivanga bikomeye mu bibazo bwite by'Ubushinwa bibangamiye cyane umubano hagati y'ibihugu byombi. Ubushinwa nabwo bwafashe icyemezo cyo kwihimura, bwashyizeho ibihano ku miryango n'abantu ku giti cyabo bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitwaye nabi ku bibazo bya Xinjiang, ariko ntiyatanze amazina y'abafatiwe ibihano n'ibi bihano ibyo ari byo. Ejo kuwa kane, Ministri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mike Pompeo, yatangaje ko Amerika yafatiye ibihano abategetsi b'Abashinwa irega icyo yita guhohotera bikabije kandi bihoraho uburenganzira bw'abayisilamu b'Abawiyuguru biganje mu ntara ya Xinjiang mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'Ubushinwa. Muri aba bategetsi batatu ni Chen Kunguo, umukuru w'ishyaka rimwe rukumbi ry'Ubushinwa mu ntara ya Xinjiang, akaba n'umwe mu bagize Politburo, n'urwego rwo hejuru cyane rwa mbere rukomeye rw'ishyaka ku rwego rw'igihugu. Wang Mingshan, ukuriye inzego z'umutekano muri Xinjiang, na Zhu Hailun, wigeze kuyobora ishyaka muri iyi ntara. Mu bihano Amerika yabashyizeho harimo kubima viza zo kwinjira ku butaka bwa Amerika bo n'imiryango yabo, no gufatira imitungo bashobora kuba bafite muri Amerika. Bivuga kandi ko nta munyamerika uwo ari we wese wemerewe kugirana nabo ikintu cyaba cy'ubuhahirane. Ikibazo cya Xinjiang sicyo cyonyine cyabaye uburozi mu mubano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa, hiyongeraho n'amakimbirane ku ntara za Hong Kong na Tibet kuri virusi ya corona, no mu by'ubucuruzi hagati y'ibi bihugu byombi ibihangange bibiri bya mbere ku isi mu bukungu.
Burkina Faso iriyamiriza icyegeranyo cy'ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu ku isi Human Rights Watch ku bwicanyi bwakozwe n'igisirikare cya Leta. Icyo cyegeranyo cyasohotse ku munsi wa gatatu kivuga ko inteko za Leta zishobora kuba zakoze ubwicanyi bw'ikivunga. Muri icyo cyegeranyo ishyirahamwe Human Rights Watch rivuga ko bisa n'uko inteko za Leta arizo zakoze ubwicanyi bwabaye hagati y'ukwezi kw'11 umwaka w'2019 n'ukwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka w'2020 mu micungararo y'igisagara cya Djibo mu buraruko bwa Burkina Faso. Abandi 180 batowe mu binogo byakubwemo abandi kivunga. Leta irahakana ivyatangajwe n'ishyirahamwe Human Rights Watch, ivuga ko ibandanya kwiyemeza kubijanye n'agateka ka muntu. Amakuru atera yiyongera y'amabi akogwa n'abasirikare ba Leta yatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi n'abategetsi b'ibihugu byo mu karere ka Sahel bagabisha abategetsi ba Burkina Faso. Ku munsi wa kane, ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika bwatangaje ko ayo mabi akogwa n'intego zijejwe umutekano za Burkina Faso ategerezwa gutoregwa inyishu ngo canke imfashanyo Amerika y'ico gihugu ishobora guhagarara. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mushobora no kutwumviza ku rubuga rwa Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo www.radioyacu.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagiranye ikiganiro n'abantu bakoresha imbuga ngurukana bumenyi. Bimwe mu byo yashimikiye ko tubibaze mugenzi wacu Asumpta Kaboyi yabikwirikiranye.
Muri iki kiganiro umukuru w'igihugu yagiranye n'urubyiruko rugera kuri 20 rusanzwe rukoresha imbuga nkoranyambaga, ni ikiganiro cyabaye Perezida Kagame ari muri Village Rugwiro, urwo rubyiruko ruri mu ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda. Abitabiriye iki kiganiro cyagarutse cyane ku rugendo rwo kubohora igihugu muri imyaka 26 banabaje kandi umukuru w'igihugu uko abona umubano w'u Rwanda n'u Burundi bihagaze muri iki gihe. Perezida Kagame asobanura ko igihugu cye kitazagorana mu gusubiza uyu mubano mu buryo
mu baturanyi b'u Burundi. Hari amateka rimwe na rimwe yagiye agaruka cyangwa se yakomeje bigatuma abantu batagenderana cyangwa batabana uko bikwiye, ariko icyangombwa ni ugushaka uburyo ibyo byava mu nzira bigakemuka. Abayobozi bundi nicyo bashinzwe, politiki nziza n'ikivuga bivuga ko abantu ubundi bitubwiriza ko abantu bakwiriye kuba babana bakaba bagahahirana, ibindi bya kutumvikana by'urudaca nabyo bikagira uko birangira. Nicyo tureba rero, nicyo twifuza ko twageraho n'abayobozi bashya bo mu gihugu cy'u Burundi, ari Perezida Ndayishimiye n'abafatanije nabo mu kuyobora ubwo iyo politiki niba ariho baganisha. Kwe ntabwo bazasanga tugoranye kugira ngo dukorane nabo, twumvikane nabo, duhahirane ibihugu nk'ibituranyi, tubane neza kuko ariko bikwiriye kuba bimeze.
Umukuru w'igihugu yanavuze uburyo yiyumva nka perezida w'igihugu ubwo yasubizaga umunyamakuru wari umubajije ku bijyanye n'uburemere bw'inshingano zo kuba perezida. Perezida Kagame yavuze ko mbere na mbere yiyemeza kwifatanya n'abandi mu rugendo rwo kubohora u Rwanda atatekerezaga ibyo kuba perezida.
Cya mbere byose bitangira yanzira navugaga, ntabwo nigize njya muri inzira numva ko nzaba perezida cyangwa ko ari nabyo mparanira. No mu gihe njya kuba perezida na mbere yaho gato ntabwo ari ikintu nigize njye mvuga ngo ngiye kugira nya kugira ngo nshobore kuba perezida. Oya, nakoraga ibyabaga binsabwa muri uwo mwanya bijyanye, twari ku rugamba n'abandi benshi. Nari mfite umwanya wanjye, ntangiramo umusanzu nk'umuntu. Ibyo byose yenda biba uko igihe kigenda gihita, ubwabyo bikaba ari byo bishyira umuntu mu mwanya runaka cyangwa mu nshingano runaka agomba kuba afite. Ntabwo ari uko nta hantu ubisaba, ntabwo ari akazi nk'uko usaba akazi ukandika ibaruwa ukavuga uti nize ibi nazobereye muri ibi nanditse aha ngaha ibaruwa ngo bampa akazi. Nta kazi nasabye jyewe nta ko kuba perezida.
Perezida Kagame yanagarutse ku kibazo amaze iminsi avuga cyerekeranye no kurwanya ruswa nk'imwe mu ngamba zari zifitwe n'umuryango ayobora wa FPR Inkotanyi. Umukuru w'igihugu yavuze ko byakunze kugaragara ko nubwo uyu muryango ayobora wa FPR wari ufite mu mahame yawo kurwanya ruswa, ariko asobanura ko hari ubwo adakurikizwa n'abantu bamwe na bamwe bo muri uyu muryango wa FPR Inkotanyi cyangwa hanze yayo. Yanagarutse ku manuro yatanze mu nama ya komite nyobozi yaguye FPR Inkotanyi yabaye mu mpera z'ukwezi kwa gatanu, aho yibanze ku bibazo by'imyitwarire idahwitse mu bayobozi irimo kugereza umutungo no kuwukoresha nabi ndetse agaragaza abantu bamwe na bamwe. Umukuru w'u Rwanda yavuze ko ari umwanya mwiza wo kugaragaza ibyo yari amaze iminsi abona bitagenda byatumaga iterambere rikenewe ritagerwaho uko bikwiye. Yatanze urugero ku by'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yakunze kugaragaza igihugu gihomba. Ati ibihombo byinshi bisobanuye ibintu byinshi duhomba birimo n'ubuzima. Niba udafite imiti mu bitaro yagombaga kuvura abantu kuko umuntu yibye amafaranga yagombaga kugura imiti, cyangwa se niba abantu bibye amafaranga yagombaga kugura ifumbire cyangwa se ibintu bitandukanye byagombaga guteza imbere ubuhinzi kugira ngo abantu babashe kwihaza mu musaruro, biravuze ngo uri kwima abanyarwanda ayo mahirwe. Perezida Kagame yavuze ko mu gukosora ibi bintu yagaragaje ko inzego zimwe na zimwe zitubahirije inshingano zazo mu kubirwanya atanga urugero ku rwego rw'ubutabera. Ministre w'ubutabera mu kiganiro yaherutse guhitangaza amakuru kwa gatatu w'iki cyumweru yemeye intege nke bagize muri iki kibazo, ariko ashimangira ko bagiye kwikebura bagahagurukira abantu bose bamaze iminsi batunga gatoki baba baragize imicungire mibi y'ibya rubanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Uburundi bwatangaje kuri wa gatano ko bwiteguriye kuriha ibirarane byose buheranye mu muryango wa Afrika y'Useruko EAC. Hakurikije ibitigiri byatanzwe n'uwo muryango, ni ukuvuga agera ku miliyoni 15 z'amadora y'Abanyamerika canke hafi imiliyaridi 29 y'amafaranga y'amarundi. Ibindi kuri inkuru turabishikirizwa na Pierre Claver Niyonkuru.
Ku munsi wa mbere w'iyendwi, Ijwi rya Amerika ryashikirije inkuru ivuga ko Uburundi n'igihugu cya Sudani y'Epfo biri mu nzira yo kwirukanwa mu muryango wa Afrika y'Ubuseruko EAC kubera amadeni y'intererano ibyo bihugu biheranye. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru i Bujumbura kuri uyu wa gatanu, umushikiranganji w'Uburundi ajejwe yinjira gico gihugu mu muryango wa EAC Ezekiel Nibigira yavuze ko igihugu ciwe citeguriye kuriha ibirarane vy'amadeni yose giheranye.
Igihugu c'u Burundi igihe coba kitarishe ayo mafaranga ari umwaka umwe gusa, kandi kikaba citeguye kuriha nkuko byari bisanzwe bigenda iyi myaka yose yaheze igihugu cy'u Burundi kiri muri uno muryango. No kuvuga rero yuko atampungenge nimwe iriho kubijanye n'ingene Uburundi bugiye kuriha ayo mafaranga.
Nawe biruko amakuru Ijwi rya Amerika rifise ava mu biro bikuru bya EAC yemeza ko Uburundi buheranye ayi myaka hafi ibiri arenga gato imiliyoni 15 z'amadolari ya Amerika. Isoko ry'amakuru ryacu gishimikije urutonde rw'ingene ibihugu bimaze kuriha amadeni. Aho ni mu gihe ibindi bihugu nka Kenya atadeni na ritoya gifise, u Rwanda, Ubuganda na Tanzania navyo bikaba biriko biraheraheza kuriha ayo mwaka uheze kugira ngo bitangure kuriha ayo mwaka mushasha watanguranye n'itariki imwe z'uku kwezi kw'indwi. Ku mwaka igihugu kime cyose muri bitandatu bigize uwo muryango kibwirizwa kuriha imiliyoni 8 z'amadolari ya Amerika. Amadeni y'ibihugu bibiri, Uburundi na Sudani y'Epfo, yatumye ubukene bwiyongera muri uwo muryango nkuko bivugwa n'abashingamateka ba EAC. Mu nama yabo yabaye kundwa iheze, abo bashingamateka batumye inama shikiranganji kubwira urwego rw'abakuru b'ibihugu maze abo nabo bakoresha ingingo z'ijana na 43 n'ijana na 46 z'amategeko ya EAC zitegekaniriza ibihano ibihugu bitariha intererano. Muri ivyo bihano harimo ko igihugu cananiwe kuriha intererano gishobora kwirukanwa mu muryango wa EAC. Umushikiranganji w'Uburundi ajejwe EAC Ezekiel Nibigira yemeje ko ataragira ko igihugu ciwe gifatirwa ivyo bihano kuko kitarananirwa kubahiriza amategeko agenga uwo muryango.
Igihugu cy'u Burundi cinjiye ku mugaragaro mu ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika y'Ubuseruko, kiragerageza gukora uko bishoboka kose kikihatira na ntaryo gushyira mu ngiro ibyo ciyemeje no kugira uruhara mu bijyanye no gushyira mu ngiro imigabo n'imigambi y'ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika y'Ubuseruko, hatibagiwe no gutanga intererano isanzwe itegekanijwe n'amasezerano agenga ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika y'Ubuseruko.
Kubwo umushikiranganje Nibigira, icihutirwa zo gufatira ibihano igihugu kanaka ahubwo no kunagura imigenderanire muri ako karere, yibutsa ko Uburundi burabanageza na EAC.
Tumenyesha bene igihugu bose yuko igihugu cy'u Burundi gisanzwe gifitana imigenderanire myiza n'ishirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika y'Ubuseruko, kandi ko gifitaniye mu buryo ubucanke buriya imigenderanire myiza n'ibihugu bihurikiye muri iryo shirahamwe hamwe n'inzego zose zikomoka ku ishirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika y'Ubuseruko.
Naho biruko Uburundi ntiburabanageza n'igihugu kirongoye uwo muryango wa EAC uyu mwaka kigatwara n'inama shingamateka arico u Rwanda. Icyo bikoze aho yarahirira gutangura amabanga yiwe mu kwezi guheze, Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yiyemeje kunagura imigenderanire n'ibihugu bigize ako karere.
Kuva kera ngaha mu Burundi twarutse kumva ko Abarundi bajya gukora i Buganda, abandi bakaja gukora aho twita Imanamba muri Tanzania. Turakwiye kubandanya uwo mugenzo tutitwararitse guhesha izina Uburundi mu makungu biciye mu migenderanire ishimikiye kugutsimba tazumvikano hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu no hagati y'u Burundi n'amashyirahamwe atandukanye ivyo twakora byose mu gisata cy'imigendanire no gufashanya mu byiterambere mu gihugu cyacu byoguma bigoyagoya.
Kuri uyu wa kane umushikiranganje ajejwe EAC yari yakiriye mu biro iwe abashingamateka baserukira Burundi muri uwo muryango. Ikibazo c'intererano muri EAC kiri mu byo baganiriye hamwe n'ibindi bijanye n'intambwe Burundi bugeze ko bukura karusho muri uwo muryango nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganje abajejwe. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'America.
Turagushimiye Pierre Claver. Tukivuga ku Burundi mugwi w'abahinga mvamahanga batohoza ku kibazo cy'agateka kazi na muntu mu Burundi wandikiye iketi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye umusaba kwitwararika ivyo kwa tabantu bosubira kwicwa bazira ivyumviro vyabo vya politique. Umenyesha makuru wacu Eloge Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya adufitiye ibiri muri iryo keti.
Ijwi rya Amerika rimaze kubona urwo rwandiko rwitirirwa umugwi w'abahinga IDHB ryaciye ribaza umwe mu bashakashatsi baryo bakuru Karinate Sakian niba koko warwabo. Umfasoni yavyemeje anasigura icyatumye bandikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi.
Notre lettre au président Evariste Ndayishimiye porte sur la justice pour les meurtres politiques au Burundi. Elle décrit et dans certains cas, des autorités locales étaient également impliquées. Le président a plusieurs fois affirmé son engagement en faveur des droits humains et a promis de mettre fin à l'impunité. Nous lui demandons donc dans cette lettre de réaliser ses promesses et d'assurer que justice soit faite pour ses six victimes, entre autres. Ce serait un test de son engagement et aussi une façon de restaurer la confiance parmi les familles des victimes et au sein de la population burundaise d'une façon plus générale.
Nikashikiriza naho bafite guhigitanya abahinga bavuga ko bizeye ko president Ndayishimiye azobumviriza.
Nous espérons qu'il va nous écouter, surtout qu'il se dit proche de la population cyane cyane ko yivugira ubwiwe ko yegereye abanyagihugu akabayo tegereje kumva umubabaro wabo kuko abarundi bwabo no basaba ukuri kuri ibyo byaha
ariko dukora cyonyine no gutoza kuri ayo mabi no kwereka abategetsi biba. Mu majambo yiwe Evariste Ndayishimiye yaremeye wewe rimwe na rimwe ko hariho ubugi
Contrairement à certains, il n'était pas dans le déni total, mais en même temps, il semble minimiser la gravité des actes. Et quand même, il a été élu président dans un contexte de répression politique sévère. Un autre facteur inquiétant, c'est la nomination de personnes à des postes clés dans le nouveau gouvernement qui ont participé à de graves crimes dans le passé.
Ijwi rya Amerika ryarondeye umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean-Claude Kalerwa Ndenzako ariko ntiryamutora kuri telefone. N'ubutumwa bwanditse igihe twateguriye inkuru ntiyari bwa butwishure ko ariko kizigenza w'abarundi yarahira kwa 18 ukwezi kwa gatandatu guheze amashirahamwe mpuzamakungu n'ibihugu yabahaye umwizero yuko bazokorana neza. Gusa yashimangiye ko igihugu ciwe kitigishwa ibijanye n'agateka kazi na muntu kuko mu bisanzwe biri mu mico y'abarundi kuva kera narindi. President Evariste Ndayishimiye. Umukuru w'igihugu yanasavye intumwa ya Amerika mu karere k'ibiyaga binini ambassadeur Peter Pham yari mu bashitsi bake bavuye hanze y'igihugu ku munsi w'ukwikukira kw'igihugu ciwe co mufasha kugondoza bavuga yuko bafatiye Burundi bihano vy'agahotoro hari mu ishirahamwe ry'umwe bwa Buraya. Ku wa gatatu w'iyindwi umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa watangaje kugiye gukura ibihano kuri ico gihugu co mu buseruko bwa Afrika wari wafashe kuva mu 2016. Ariko Tertsaki anasanga hakiri vyinshi vyo gukora kugira ngo icizere juzu imyuzure.
Le gouvernement ne devrait pas se précipiter pour renouer les relations avec le Burundi simplement parce qu'il y a un nouveau président, un nouveau visage à la tête du pays. En soi, cela ne garantit rien. Évidemment, le nouveau président va donc devoir démontrer son engagement par des actes concrets. Par exemple, assurer que la justice fonctionne de manière indépendante et professionnelle. Il peut également faire libérer les quatre journalistes d'Iwachu et les défenseurs des droits humains qui sont toujours en prison et initier des réformes à long terme pour mettre fin à l'impunité. Sans cela, ce sera difficile de renouer des relations solides à long terme avec les partenaires internationaux.
Imigenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu yunyutse mu 2015 ico gihe nyakwigendera Pierre Nkurunziza yitoreje ikindi kiringo cateye impari imyerekano n'ihirikwa ry'ubutegetsi byakurikiye byaburijwemo maze abantu bagera ku 500,000 barahunga igihugu nk'uko none yabisiguye amwe mu mashyaka hamwe n'ibihugu n'ubu byacagirizwa n'u Burundi ko bishaka gusenya inzego zitorewe n'abanyagihugu mu gushyigikira abagwanya ubutegetsi Eloge urika neza ijwi rya Amerika
turagushimiye Eloge naho muri Republika ya Demokrasi ya Kongo impunzi z'abarundi n'abanyagihugu b'abakongomani barima mu kigobe cya Rusenda kiri muri territoire ya Fizi bahangayikishijwe n'ubusuma bumaze iminsi bugeramira imirima yabo muri ibi bihe impunzi zimaze amezi atatu zidahabwa ibifungurwa n'ishyirahamwe rya PAM inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari i Rusenda
Bamwe mu mpunzi z'abarundi n'abakongomani bahangayikishije nuko bajya gusarura imyaka mu mirima yabo iri mu kigobe cya Rusenda ndetse no mu misozi yunamiye inkambi bagerayo bagasanga abajura baribye bimwe mu bitegwa birimo imyumbati ibijumba amateke ndetse n'imboga
n'ubugenda narondiriye abana niyungunganya kugira ngo ndabe ko noya gupokera n'imyumbati nari nadimye utuntu arungozeje no mu bembe nsanze basoromye abarundi bene wacu babisoroma kubera inzara banyibye amateke basanga bayaranduye nimyumba zitari bwere sanga yaranduwe yose noneje nabuze yo nce nayo mira singira abano ndabashira umaza meza ne sindapokera uko nokuri je numva nibatume badusuje badukuye tanke ase nimbe yaje abarundi ibafise ko ukuntu yo bagira iba iyo bagirira uwo warondere utaronde dupfuye rumwe none tugira iki ababyeyi tujye turabana basi yatuzanye ngaha turi mu myaka atari iwacu none tubwire gute niba yagiye butubwira
nagiye kuraba umurima w'ibijumbo nsanga wose bawumaze ubwira kabiri ndagiye kuraba imyumbati yo ndayirimye nsanga batwaye uruhande rw'imyumbati n'ikibabaze n'ikindi ubu busuma buhaye burapfa ku bintu badahaye baradufasa ngaha ugenda kuraba se uwarimye n'utarimye basonze kumwe
Byangandura Christian numwe mu mpunzi z'abarundi abamwishiramwe riharanira amahoro hagati y'impunzi n'abaturage b'abakongomani bazakiri amye yuko ubu busuma buvugwa mu mirima bushobora gukurura umwuka mubi hagati y'impunzi n'abaturage b'abakongomani bazakiri
kandi bazaka imibano vraiment iragiye kuba mibi cyane mibi gose biturutse cyane cyane ku nzara ibarizwa ngaha mu nkambi rero kugira umubano mubi ntutose kare kandi baza ko kimwe cyomanza gufasha ari uko boza n'imfashanyo bagafasha aba bantu kugira ngo bibe nabukebuke na mitende iboneke kuko aba bantu batwakiriye biranagoye ingene umuntu mwakiruka muhindaro kugeza uno munsi ukuntu bahora bari mabo babakongomani bagenda mu mirima yabo bakarimo gasano ku murima uri kuramara umwaka uramaze imyaka ibiri ariko uno munsi bariko baduga bariko baza mu mirima bagasanga imirima yarandaguwe yibwe uretse mbere n'umubano mubi hagati y'abakongomani natwebwe impunzi n'umubano mubi hagati y'impunzi gusa bonyene uri kuraba kandi hakaba n'umubano mubi hagati y'abakongomani uko ni mu bakongomani harimo bariko barafatwa bibye biturutse kukuba nabo baribwe gasano kasango murima wiwe bawibye wose nawe ntazoreke umurima wawe uwo murundi nawe uri impande yawe mwari muhererekanije ko wimbura gatusanga rere zo muhuriye niyo mu murima bafise imipanga bafise n'amacumu kuko biriko birafata inzira yaho we ugenda mu murima ugiye kuraba umurima wawe nguraba ingene umurima umeze cyangwa ugende kurarira wa murima utusanga nawe nyene kuza kwiba kwanza tanye igipanga kazazanye nabandi bantu ugasanuka biteye ikibazo nkuko twumvise ko hari nabazana namabuyi bakamanza gutera bari mu mirima kugira biruke ama basorome
Emmanuel Ntirampeba n'umuyobozi w'urukiri impunzi z'abarundi muri iyi nkambi yemeza yuko kwiyongera ku bujura kwaturutse gutinda kw'imfashanyo y'ibifungo gushiramwe jya pamu rigenera impunzi mwomenya yuko impunzi zo muri inkambi ya Rusenda na Murongo zimaze amezi agera kuri atatu tankunga y'imfashanyo y'ibifungo gwazihabwa n'ishiramwe jya pamu aho pamu ivuga ko uku gutinda kubufasha bw'ibifungo kuri izi impunzi byatewe n'uburyo busha ryo shiramwe ryatangije bwo gutanga amatelefone azaza nyura amafaranga yo kugura ibiribwa ku mpunzi z'abarundi ziri muri Congo. Vedatse Ngabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda mu Ntara ya Kivu y'Epfo.
Njuti mwese mukunda radio.